Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi butwumvira kuri 1912 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru w'isatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu ni wa mwanya wa kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze ikiringo kirenga indwi abanyapolitiki bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe ku wa 20 ukwezi kwa 5 batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko icyo gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza, naho hirya no hino wumva imisore ihuriki mu migambo itandukanye cyane cyane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitike muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona imyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi agire n'akamo wateye abanyapolitike bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Yoneza. Lionela
ego ndabara mukije kwitwa America nongere ndababwira ati pore cyane tumba ikumwe nikije kiko kiratema bitongora iyo muri leta zunze ubumwe za America. Twe turashima uko biri kose nubwo na twe tudufite ngaha mu Burundi ko tutagaragaza rwose gukwikirana ibyo abaganga z'ubushikanganje
ni byiza cyane rwose. Murakoze, turi kumwe kandi na Jado Nziza umwe mu bakiri bato babahanze igihugu. Mwiriwe neza Jado Nziza.
Mwiriwe neza nanje mbone yako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose. Nanje ndabihanganisha abo bose bagira amerikizo cya corona virus aba bari hose bihangane abari muri konfinema abagwaye abandi bose n'abandi bose tubagiraniwe abya ko nta mpamvu idahita tusenga Imana yacu ibintu bigenze neza. Ndaramukije n'uwundi turi kumwe umugenzi wanjye nawe nyine
Lionela.
Ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya corona ngaho mu gihugu murimo?
Guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarabyohoreye gatonya mu minsi iheze yari confinement total donc turi mu myitero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abari mu service frontiere si n'abandi bose bari mu mazu ubwo unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka twizera ko bizobandaga bigenda neza icyo twita zohindura nk'uko byabaye muri Amerika muri Espanye no muri Itali nikubana nyadusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel ku byerekeye imyiyamamazo iriko yaba muri iki gihe mu Burundi. Mbega iyo myiyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
yego murakoze cyane ndi mu Burundi ndi gucumbura umuntu aragaragaza gutereza amaso akaraba hashikana byo kuri niyamamaze iri kwiragenda ku bakandida bakwijeye ntubwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uje gutunganya amatora ma propaganda iri kwiragenda barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe novuga iri determine ugaragaje ku rubuga nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga ikiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze.
Iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel? Iyo migambwe ni iyihe?
Okay, imigambwe yose iri kuvuga imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwariyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri kuvuga cyane mbere cyane novuga nk'umugambwe wa FDD n'umugambwe CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri kuvuga cyane kabisa ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwakwe mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubutuko turavugana aya masatu turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu basidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariyo abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamwe bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe uraba nayo ngo ugaragaje kuraba urwaruka ati ndi yuko ari urwaruka tutagerura nka ma education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo
ukuri
hageraho bagasukamo mabisi
turetse iyo mishanyano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD FDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa gihagaze akaza na muntu canke abanyapolitiki boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza. Hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora eka niyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agati akaza na muntu kabandanya gutyozwa.
Ego muragerageje kuzararaba hariho ubutumenge no bwa mbere sino bwa kandi tumenge kuko ni ngibinenge kuko ugerageje kuraba umugambo wa Stand FDD imyaka 15 mu gutwaye ubukwe kumenya yuko umuntu wari wese afite uburenganzira bwo kuja ahantu hari hari ashaka no kuja mu mugambo wari wose umuntu wese yipfuza. Rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yipfuje kuja mu mugambo ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubutumwa ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambo wa CNDD ibyo n'ibintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana. Rero uca usanga babandi bari bakwiye kubwira abashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga niba uca usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo byo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu twiranga two
ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke na bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise ni uko abanyapolitiki n'abariko bahiganwa ari mu gihamwe itandukanye nuko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza.
Ibyo bintu ababikora ni icyo gituma ubona bahaza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregira kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregira ibyerekeye by'ubutungane agateka kazi na muntu iby'ubutunzi bw'igihugu leta nyine ibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation. Rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara ariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikaja hagati ihagarara hagati
yego mijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyiyamamazo iri kwiraba ikana amatora muzakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo imbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda njyewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe imigambwe hafi ya yose yatangwe propagande n'iyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko washikiriza Samuragwa kandi mbona yuko arakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe sene mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona yuko yagenda neza yayegeyegeye aho uratwumva muri 2010 na mbere yaho 2015 na ubunye ntabyo nibaza ko izo bandanye ko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwiseni wabitunganyije uri kurabitunganya mugabo nibyo ntarabwira ko tubashimira neza kuko rubanza ntirurahera tushobora cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramari bibandanye uko bikorera genda ubu hanyuma babandanye bacungera uko bikorera genda
Jado
ari migambe yose CNL, Fodebu, Copa, Ipona n'abigenga na imanzi yotubyetone rero n'abandi mbona ibintu biko bagenda neza nta mayinsita menshi
mu myaka itanu heze Jado nziza nk'uko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi urwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko ndabona neza mvuze ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka ruri kuratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo muri migambwe ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo migambwe yavuga ko ari nka nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu miryango yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha byaba byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
rero nibaza ko icya mbere abarundi barushe kwiruka kw'amabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rwarushe hanyuma nibaza ko habayeho gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe twasigurira ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza ko rwagiye ruronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation nziza ku byerekeye inyamamazo n'amatora ikintu cyo gukora yabuze abarundi barushe yegere yegere barushe nabo nyine
mwiholiyonene ndayizeye mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zo baziri mu rwaruka rw'umwe rwaba rw'umugambwe ibiri twavuze SNDDD na CNL ikintu cyo cyatumye rwaruka muri iki gihe rukarusa n'utekanye n'iki
kuko nubivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko ubundi urwaruka rurahendwa urwaruka rugashuhurwa burya urabye ugerageje kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opozisiyo barashuhuye nacyo gituma ubona urwaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akazoza rudafite vision kuko urwaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugwaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera ni wa mugwaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegeki nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda urwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda urwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu jya mu ibarabara nimubwire ibintu ibi nimubwire ibi n'ibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya urwaruka kuko urwaruka niko bavuga mu Burundi byeje niko rubyo kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabaye hamavertisma bakavuga ati niwagira uko natwe tuzogira uko uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko urwaruka by'ukuri nuko bagaragaza ubwo bwose kugira guhite cyo mu migambwe itandukanye n'ubwo bashobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira ahi abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo zikuri atari imvugo z'abalideri ku mpande zose
nizo mvugo umuntu wa kabere mukatubwira uti abanyapolitiki bavuga imvugo zikabije naba ika ikintu mwiteje ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitiki bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi iki gihugu cy'abasendedefede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abakorona cyangwa cy'abakode cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagize iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kubyo hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugaragaje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bica nuvuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ibyiza shingiro yagize ibi n'ibi kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibunguruka amaso babona yuko ihinduka byahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahejeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe iyo ari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi ngeto ihetse abarundi
egome namwe jado ni nziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikira n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose bashikiriza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu aravye kahise ku Burundi nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bushikiriza muri imyamamazo nuko bushyira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibindi byo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zitobetse usanga ari ukubwira ngo zihamagarira abanyagihugu batore muri abasanga benshi ari mu benshi hari n'ibintu byo kuimanga bitazoshoboka babwira ibintu biriyaritike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kumbatira amahoro gufatana mu nda mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboranye nuko kenshi ariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratuma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushimiza imigambi yabo ngo bashyikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu niba bagomwa umwe usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratuma ugatekwa ibyo rero usanga nenga kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibahisiza neza ugasanga ariho igihonyi irashobora gusomborota babajeni bacu bafite amaraso ashushe usanga iyo ariko gutunga agatungwe ntiwakoze iki mwene nakoze ibindi bintu bibi aho
tugarutse kugaruka Jado tugarutse kugaruka Jado nziza akamwe mu rutera mu kigihe nakahe turumva ko ibintu bifashe neza keretse bihindutse mu nyuma akamwe mu rutera rwaruka nakahe muri kigihe
nuko ubandanya ingero nziza rikorekana ubu uko tabibona mu mugabo icyo cyangwa irya yejo mugabo babandanye berekana urukundo ku gihugu cyabo cyacu cyatwibaruse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye ingero nziza bamenye ko twese turi Abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nkuko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyababwira ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
reka namwe namwebwe Lionel Ndayizeye mugire ico muteye ico mu agace buciriye ugaruka turumva ko gushika ugaruka uriko wigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ivyabaye mu 2015 akamonotera ugaruka muri iki gihe naka
ego akamonotera ugaruka no kugaruka gonyine bwo kwita gashiru karaba icyo rukwiye gukora uza umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka itanu ihitiye n'imyaka novuga ihitiye yose barabe urwaruka turi esike barabe twikompare no mu kanda karere esike mu by'ubutunzi esike mu bya edikasiyo mubona two kwikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibi cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari iwacu dukwiye yuko twebwe kugwaruka dukwiye kuvuga ati nahacyo kuvuga dushobore kuvuga ati dukatora indongozi ibyo dushikana kuri bwa bumwe bizo dushikana hahandi bwa ati ugwaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga n'ukuri ugwaruka ni uko rukorera hamwe ugwaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugwaruka nabwo rugakoresha y'amaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga rukuru amanyagurana hagati yabo mubwo abanyepolitiki bobo icyo bo bari kubaravisa bakwaviza inyungu zabo ugwaruka rugomba kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda ugwaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biri kubera muri ino gambo nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biri kubera mu magambo y'itona niho nkunda kuvuga kuko ibintu usanga biri kubera natwenza abantu binateye n'isoni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe turajuragurika twumva ugwaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoze biha di bien ukaronde ukamubura rero ugwaruka nugwaho rwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo atati uyu muntu imyaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu tutari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wanaka kuri adupfane ikintu nude mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego me Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu musaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yurangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'ugwaruka ni hiye
je ico no bwira abo banye politike bariko barahiganwa byukuri barafite akazi kenshi umunye politike wese aziko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira ko kangana kuko turi no vuga yuko asize umushike niko no bivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu by'agateka kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu no vuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahagije ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihegeje adasohotse igihugu kandi twebwe mu Kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Sebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka ibiri adasohoka cyo kuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibyerekeye iby'agatsika kazi na muntu by'imigenderanire n'andi makungu ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no musiko tuzira ibihumbi bitatu by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane by'imigenderanire n'andi makungu afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gishyize aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane ugwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cyifashe nabi mu by'ubutunzi n'ugwaruka nta muntu n'umwe adashikirwa uca usanga n'akazi ugwaruka turi mu ibarabara
ni bintu ucyusanga bigoye cyane ngaho mu gicacu Burundi. Jado ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutegetsi wese muri abo bategetsi indwi azobira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi.
Yego murakoze imigambi imwe mbona yaratanguwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya ngo turi muri quatrième génération industrielle kandi urwo rwaruka nirwo ruzozangura ibyo bintu kugira ngo natwe muri afurika urwaruka nashakoza ka afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yo natwe tubyice twerekana education rero hanyuma turonke agwaruka rukanwa akazi ndashimira muri ubwo mugenzi wanjye avuze ngo nta kintu kinini ngo cyacitswe ko mugabo mu minsi yose barashyizeho banki y'ugwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambura imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mu bice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo ni ibintu byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara hari utwigoro twinshi kuko turaba none umugenzi ntiyavuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ifo uko tuza turavuga nyiko iyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo ndo ifo kutubwishe kuri kongera y'akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha mu mauniversite amashuri siyanse imyuga bakajya mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu
rutera imbere jado nk'uko jado ni nziza nk'uko mwabivuze imyiyamamazo iri kwiyabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva rwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitiki ndwi azotsinda amatora atandiyane zizohaba nk'abanyapolitiki boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere indiyane za politiki murafite kwizera ko izo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka rwagira rukajya mu makambi mu nzira muri Tanzania muri Congo mu Rwanda niba kuba rwaruka runezerewe ibazare ko gwa rogi somo ibazare ko iyo somo warongwe mu myaka era ariko bizuratuma witwara neza uko bazi ko imahama cyangwa ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko ku video rero ugwaruka gutuma ituma kuri iyo somo baronse bitwara neza gusumba ibikandi kize rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagiye turaronka baba ibiyobyabwenge bakabateza nk'ibiyobyabwenge hatabonetse umunyapolitike muto abashushe imitwe nibaza ko bazobandanya bitwara neza genda afite icyizere ko
izobandanya bigenda
neza
n'amatora akagenda neza. Lionel Ndayizeye, namwe kukizera umuntu agafite mwihweje ibikorwa biri kubirangurwa muri iki gihe, twavuga gushika mu mutekano keretse nk'uko twabivuze hirya no hino aho usanga imirwi y'abasore yitara mu mitwe, murizeye ko demokrasi iri kuyatsimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atangira za politiki zo haba.
Ego Federico cyo kudabibona by'ukuri urabona yuko je umwizero ndawufise umwizero ndawufise njye nakwicana kukugerageje kuraba abanyapolitiki kumi na bakora higanwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko none umunsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu hanini ya umuntu kumavuga ni ku banyepolitike ari abanyepolitike rero ikintu cya demokrasi batagomba kucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitike batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitike abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu bajya abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari shule iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mitima yabo hama isho yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya aho bagaze rwahagarara impartiale rwahagarara impartiale rwo novuga yuko cyane cyane uno munsi novuga umugwise ni ufise akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamwo seni ibyo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni ibyo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi abanyepolitiki bo bagerageje ayabo bakiyamamaza ama banyepolitiki ama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko izo kuba gifite icyo ingingo ngenderwako mu mpande zari zose abasirikare bagakora
kabo
gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi kabo guhagarara babari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valere nubwo bababaye abanyagihugu batora mu nyanya politiki bagaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero ni bevaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza n'indongozi zizo batwara imyaka indwi.
Lionel, aya matora nk'uko turiko turabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jadon zizabivuze baba makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze, icyo ntigishobora kuba ari agatosi kurayo matora asa n'ariko atunganywa neza. Lionel,
ego no kuko yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itanu iheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri teritwari z'igihugu zuzuye yuko atangurane n'imihari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uti yuko hari uryamye mu bihuru aryamye hariya yitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byinshi yari yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakiryamye mu makambi y'impunzi mu Rwanda muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu ukavuga ati ifo yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagerageza byose
tukoro ariko itarateye akamu bashoboye guhunguka ngo bahuguke.
leta gutera kamoni kimwe kuja ku radio Federice Mundikitu kapita kini muhunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kujya ujya mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kandi impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe urwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane cy'abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programme yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko ahungura abantu batahe hariho ibicuno uvuga ibikurikira ibyo jambo buvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubishoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko
bikona
ku nguvu kuko n'ubwo nka diplomasi ukoresha kuvuga kimwe mugabo impunzi bigarutse ikabwirwa amajambo iture icisubirayo kuko mwaziyuko ari bahunze mu nyuma barasubirayo aho leta ho yagiye ikigajiga mu bintu byerekeye gutahukana impunzi
jado ni nziza icyo kibazo mwe mu kivuga ku iki
icyo kibazo jewe kimpunzi nubwo ko ubuduha ibintu bimeze neza rwose ko amatora y'ibihumbi 2015 yabaye mu gihumbi kweri huwa bumba y'abantu batandukanye bayafite nomero zabo impunzi ariko zigira mu gihugu zigenda n'itanzania mu rwanda n'ahandi ibintu byari bimeze neza mugabo ubundi amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri tanzania nyinshi ziriko zirahunguka kivuga ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse barazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mu bwabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse ngene bangana mu barundi bahungutse benshi bo muri za tanzania ego haracyari abarundi bakiri hanze mu rwanda n'ahandi mugabo tukizera ko nabo bishobora ko batoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta ubushikiranganji bwaragiye muri za tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo
cyaheze
ko cyari ikibazo cya politike b'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situwasiyo itandukanye rwose yari muri 2015 ubu abanyeimpunzi zarahungutse amatoragiye kuba njye abarundi benshi bariko barahunguka
jado kubera ikiza cya korona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu mu mahanga namwe aho muri ntimuzoshobora gutora ayo makuru mayakiriye gute
ibinezereye rwose mugabo tubatahura ko kizabonyanganda cya korona ikigo kiri cy'abantu benshi rwose ku isi twe turashimira imana ko ntacyo twatanze rwose mu kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byasinzikaye nibaza rero ko two abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo twebwe abarundi baba hanze ko tutujya muri ayo matora kuko nibaza ko byari kwigora ko mu gihe nta sitasiyo nta muvuma kugira ngo ayo makarte azoze nta ndege ziriko zirasohoka igihugu mu bijyaha none byari kugorana nibaza rero ko turabitahura gusa njye nkaba nagira nize abarundi baba hanze ko batoshagura cyangwa ngo babe gikwaje ahubwo ko babandanya ibyiyumviro byiza imigambi yabo bakaba bagahimiriza abari ku mitumba i Burundi ko twe turafite amafamiliya ari ku mitumba mu maprovinsi atandukanye tubahimiriza ingere twari gutora ibyiyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya bakumbatira batazanura demokarasi nibaza ko turafite uruhara tubwiza kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokrasi
Lionel Mwiri
yo tutazotora mugabo twafite akazi tugira kubandanya gukora mu Burundi
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushyamjejwe ingendanire utaje amakuru ko abarundi bahanze batazotora bavyakire gute mwebwe abari mu gihugu hagati
ego ikihe ubushanganje ubitangaje cyo tutabyakije ndumvikana ko muri ibyo bihugu botoreyemo n'ababo ntisohoka urumva biragoye yuko umwetanje nawe yosohoka ngo bagiye gutora urumva igihe abantu bugaranywe mu mazu amareta agera afata ingingo zo kugarana abantu mu mazu urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaranywe mu mazu ntibacagura bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranywe urumva yuko leta itari kucayinye nta leta ari kugenda kugira ati tugare abazi iwacu ngaho afite amatora urumva azi ko igihugu icyo ari cyo cyose cyitunganya urumva ko byari bigoye kugira abashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu iyo ni ibintu bitahuretse cyane mugabo ndizera yuko iburabye seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora ndazi yuko bazoshobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi mu gihe amatora by'ukuri bo yahagararira abagabo n'ibyunga n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu kuko kubogora igihugu bizohera muri aya matora ni ino faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarariye igihugu kugira abashe kugifasha kuko uwo ari we wese yahawe akazi muri iby'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose yaba umusirikare yaba umupolisi yaba abari muri seni aba observateur abo mandatire politike bari bo bose bashobora guhara igihugu kugira ngo igihugu gishobore
gukomeza
mu myaka irindwi kuko imyaka irindwi ni myinshi cyane
Jado nziza mwihweje ka amasanamu acha ku mbuga ngurukana bumenyi ika namakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bari kwarahiganwa mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihe kimwe abantu barenga gatoyi miliyoni cumi gusa
imigambwe iri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose bose bose rukira ibyumviro bitandukanye biriya byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu ibyumviro bitandukanye nubwo usanga mu bisanzwe ata byinshi rwose bitandukanye uretse gukritika gusa kurya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyo nta bintu byinshi bishasha bikirazana aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki ijya ntiyakoze ujya ntiyahoze ubwo imigambwe demokarasi irayemera imigambwe muri patisme imigambwe myinshi ibyumviro bitandukanye nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari kiri ubunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jimbora ntamborane ndabubonamo gupfa gusa ko kujya bashyikiriza ibyiyumviro biteza imbere Burundi n'abarundi
Lionel ndayizeye imigambwe indwi iri kuyahiganwa muri aya matora tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga mirongo itatu mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kimwe abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni icumi kigire imigambwe iri kuru eka ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahandi hose muri Amerika abanyagihugu ni amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa hari ikintu cyakorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo
ego Federico uko nabivuga by'ukuri ni ibintu bitwengene cyane ugaragaje kuraba imigambwe ni demokarasi niko babivuga ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mu bw'abantu aho mu Burundi urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambo yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko kugira aho baragize imigambwe ishapindi kugira ngo ayiko ibyo urabona nk'akarero n'imigambwe ni uvuga yuko yari yagerageje kugira ngo participe mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urabona yuko imwe yagiye irasida ivuga twe tuzotora naka atabanywanyi banje bazotora naka mugabo by'ukuri ukabona yuko mu mugambwe utari uriho kugira kubera ubufise no vuga icyo bita projet de société niza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanye politiki bamwe bamwe bishije mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho ndotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru buraro mu buramuko ari naci bitubona yuko ubayisakuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyaguramo ipande ari naci bituma no vuga yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi ngambwe guca ico Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoni cyangwa gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho iyo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'umuntu wari umwe hari abamatora ngo yose participate ahubwo naya migambwe yari kugubu ira barazigaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubiraba muri iprona mutwe tuzotora naka mwasi tuzotora naka nasi tuzotora naka urabona yuko novuga ari nta vitike abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 navugira ku irade ko tuzotora naka naka petete ni yaje imbere azonyibuka be direction ntagire ikintu bari kurarwanira Federici bari kurarwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagabo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura ubukene buba barimo no munsi bakavuga ati kuko umunyepolitike yo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi bereyeho atari ukugaburana amanyama niko bivuga ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo gituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta ma projet de société bari bafite neza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi hari ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe akajya muri mu mugambwe wumva ufite imigabo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka ku iterambere rirambye
yego meye ikibazo cy'abapfasoni usanga batari eka muri izo bibanza bikomakoze bya politiki mu Burundi nibaza ko umukandidate umweka umunyapolitike iyo ariko aritoza ku gitsina cy'umupfasoni yoba ari nk'umwe ivyo biva kuki mushya ntaye jado nzira
ego murakoze icyo kibazo mugabo ntarishobora kuri magira ntunganire kugenzanje ko biracyari soni ego se ni iremerera ingambwe n'isi kuzana kose nuko ni n'amabwirizwa yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni basanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe usanga baje ku mbo z'amaronko n'ibindi bintu byose kubera ugasanga nta migambi myiza bafite bazoshyira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko aribo bazodesida bakavuga ati umugambwe n'uyu dushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bindi ibaza ko imigambi tugambe nko duto duto twirinda tukaraba ko atakiri intumbero yo kugira amagaburo y'amagambo hanyuma kuri icyo kibazo nibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona uruhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa ahantu henshi mugabo nibaza ko biko bagiye hanyuma kubona ata mukenyezi aba bariko barasimbuka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mbo z'akahise noe tradition nibaza ko biva guhinduka hari abakenyezi benshi bibaza ko petse umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko aracakeneye mobilisation education natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere ni ibya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tukibagiye akaranga kacu k'u Burundi umwe wese akamenya ikibanza kiwe mugabo cyatenema umugore mukenyezi arafite kibanza byambaye mu kirambere
ego
yimiriza ko ubwo umanika ukuboko hejuru nabo bagatakisipa muri demokrasi
ego me Lionel Ndayizeye icyo gikorwa cini yamamazo eka abanyapolitiki bazokwitoza mu matora mukuru igihugu eka baje nama naye bashinga amateka higanze bucane rwose abagabo icyo kibazo mu kibona gute
ego ni kibazo leta yari yagerageje gutangira 30% kwijana mugabo urazi imigani yuko bavuga yuko sinzi ntihenze bavuga ngo nta mu ntantu ko kazi bika ngo ishake zihari ni ya migani yose usanga ni imigani ya kera bien sûr niko ndavuga usanga ari hahandi twabaye tike ugasanga ntihahandi nyine tukiri ugasanga turi mu bintu bya kera ugasanga umugore hari ahantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi nubwo yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraje abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushyigikiye ntahashika rero leta ibishoboye irashaka kugatsirika twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikabasapotinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na ba bandi bari bakinya bari babandi binigeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari elokant bashoboye no kurwanya n'ubutu igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kwirane kuko usanga bari ibyo bashoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta itabahaye resipasi ikwiye nabo bacabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakajya mu nzego zibayabaye ugasanga nayo za porcentaje 30% zigishika irabyibemerera ku maradiyo ikabyibemerera mu nyandiko urugo usanga ntibashyitse hahandi kubera leta itabahaye akajya ugakwiye kubwira abashoboye gushika aho hantu
ego me mungu sozera kihiganiro jado liviza nashaka ndababaze ikamu tirakamu abanyapolitika cyane cyane abariko barahiganwa nkuko muize iyo eka ahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bariko baritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukandi weka umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu utanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitika kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari umutekano
murakoze cyane we icyo nohanura nuko ukuri konje imbere kuko abanyapolitike bari imbere bariko baryamamaza ushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma cyo kugira ngo usango barondere abanywanyi kugira ngo baduze kwabe ibintu nk'ibi kuko ubashyire ku kinyoma icyo kinyoma kidosambuka nibaza rero ko bakurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu babwira ibidahari cyangwa babwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi yashe y'abanyagihugu iterambere y'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngende iyo migambi yose bazoyitunganya atari ugutuma agatoki ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi nyamara wose maze ngo ntiwakoze ibi ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bakashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nkuko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma jadoni nziza inyuma y'amatora impanuro mwaha abanyapolitiki n'izihe inyuma y'amatora igihe seni izoba imaze gutangariza izavuye mu matora
icyo mbona kandi icyo nibaza nuko nemera nuko uko izotangaza amatora bamwaburana abanyine yagatsinda umwe amatora uko azoba yageze kose nibaza ko uze yaratsinze zaratsindiye abarundi bose azohatsinze hatsinze Burundi n'abarundi nibaza ko uze yaratsinzwe azobwira anywanyi biwe akabashira ku mustari hanyuma urundi tukabandanya dutekanye nuko muri imyaka imyeze twaciye umutekano
Ndiyo dele ndaizaye impanuro muha umunyapolitiki azotsinda amatora azoba yatsinda amatora
ego murakoze cyane gusoza no vuga yuko kwa gasoni yakunda kuvuga ngo ubutigo burageze abanyapolitiki bakora higanwa n'abanyapolitiki ndwi ntihenze umwe wese nashyire mu mutwe ashobora gutsinda cyange agatsindwa umwe wese ari aye abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko bashyikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi nyura kurusha ubundi rero abanyapolitike ntibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo ntibashyire mu mutwe ko bari kubarahiganwa ntibaguma bavuga ngo jewe naheze igihe umwana narabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahindatse ngo ubona nabyo byose ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ko ubutsinze abanyapolitiki bose babishyira mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima wuko wamaze gutsinda hama ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitiki ntibyumve yuko atari ugufinata utobatsinze azobafite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu si ugendera mu ndege si ugendera mu miduga myiza si ukuronka iyo sekiriti ikwiye mugabo yumva ati jewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitiki bari kubarahiganwa rero abo banyepolitiki ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashyirwe kuri karenze cyangwa ashyirwe kuri lisite kuri abaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategeza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitiki nibaje hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari inshinga bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu by'iduhane mbere ibihugu byo mu karere nitwe turi nyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ubu n'umunsi navuga mu bya demokarasi cyangwa ucuravuga kuvuga ngo dusigaye turutswa na Congo ikintu cyerekeye demokarasi kandi Congo ari igihugu cyaracubaha Uburundi kuva kera barabikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri uvye ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamare seni nayo ihagarare bwumva ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafise akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu wo muri CNDD si umunyagihugu wo muri CNL si umunyagihugu muri Prono cyangwa muri Shodebu umunyagihugu uno munsi arafise akazi ko gucungera amatora no kuraba abazobyonga kugira amatora yiyononekare rero ntihagararira igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego zivuye mu matora abanyagihugu bonyine bishimiye ku buryo abanyagihugu kuma mashi nk'amatora yabaye mu 2025
Geneda akamu mwote abarundi muri rusange muri iki gihe kiza cya corona kigiraniye isi yose
ego akamu noshira abarundi bose notangura gutera abanyepolitiki bari kora bahamagara bari muri propagande nuko gukurikiza novuga impanuro zitangwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu ibintu barazi ibimenyetso ukungene cyangwa ari ukungene yifata no kumira umuntu yokwikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'ucanye n'utabona aramaze kumva ukungene umuntu yokwikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari bibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu wari we wese yafate responsibility
Leonardo Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkoramutima aseke Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'imyamamazo n'amatora atikanijwe mu kwezi kwa gatanu turagushimiye nawe Mushenahe Jadon nziza ku kanya kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi ibibazo by'inkoramutima muri iki gihe abarundi biteguye amatora turagushimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro mwisanga turabatiye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika mwakoze radio ijwi rya Amerika isamirangira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Urundi butwira ku mirongo minsi ya 12 ku meteo